mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet turi kuri w3radio yacu voa.com. Ikaze mu makuru yacu y'aka kanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma mfatanyije na bagenzi banjye bari hirya no hino mu birorero bikikije Washington DC. Mu Burundi, abanyapolitiki barindwi bazahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu bazatangira kwiyamamariza ku wa mbere w'icyumweru gitaha.
Abanywanyi bariho, murabona yuko intonde zimaze kwemezwa mu ntara zose, mu makomine yose. Urumva rero n'umukuru w'igihugu, mugabo Senetona uzokwitoza mu nzego zose z'igihugu.
Uwo ni Gatose Ndimo, vice president wa mbere w'Urundi, akaba ari nawe uzahagararira ishyaka UPRONA mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe tariki ya 20 ukwezi kwa gatanu. Mu Burundi aho kandi, amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi aramagana kutihanganirana mu bya politike, naho mu Rwanda turababwira uko abaturiye umupaka ruhana na Congo bahangayikishijwe n'uko abakora magendo babakururira virusi ya corona. Tugumane ni mu kanya gato. Amakuru yacu tuyaherekwe hirya no hino ku isi, dutangire muri Tanzania, aho Perezida John Pombe Magufuli yasabye amahanga guharira ibihugu bya Afrika imyenda byafitiye kugira ngo biyifashe mu rugamba rwo kurwanya ikiza cya virusi ya corona. Fidel Niyongabo arakomeza inkuru.
Magufuli yateye ako kama ku munsi wa gatatu. Gushika ubu abantu 284 nibo bamaze kwemezwa ko bafite umugera wa corona muri Tanzania. Abategetsi b'icyo gihugu basavye abanyagihugu kubahiriza ivyerekeye isuku kugira bigabanye abandura umugera wa corona. Yamara Perezida Magufuli yari yamirije gushika ubu akama ko gufata ingingo yo kuziririza ababa ku mugwa mukuru Dar es Salaam kuva mu ngo zabo. Perezida Magufuli avuga ko umugwa mukuru Dar es Salaam uri mu kivuko, yavuze ko igice kinini cy'amafaranga leta yinjiza mu kigega ava mu gisagara cya Dar es Salaam, ko kubera izo mvo badashobora guhagarika imirimo muri icyo gisagara. Yasabye abanyagihugu yamara kubandanya gufata ingingo zo kwirinda kwandura umugera wa corona. Yatangaje ko ibihugu byo muri Afrika bidafise uburyo nk'ubwo ibihugu by'i Buraya mu bijyanye n'ubutunzi. Yasabye by'umwihariko ibanki y'isi yose yemeye guha amadeni mashashi ibihugu byo muri Afrika gufasha ibyo bihugu guhangana n'ikiza cy'umugera wa corona. Yatangaje ko aho gutanga ayandi madeni mu ntumbero yo kurwanya ikiza cy'umugera wa corona, ibanki y'isi yose yotegerezwa guhebera amadeni ibihugu bya Afrika biyifitiye. Tanzania ikoresha $300,000 y'amadolari ku kwezi gutashe agenewe kuriha amadeni yayo. Amadolari agera ku 90,000,000 muri ayo akaba arayarihwa ibanki y'isi yose.
Urakoze Fidel. Tuve muri Afrika tuze hano muri Amerika, aho abanyamerika bafite ubwoba bwo kujya ku kazi kubera ikibazo cya virusi ya corona, nyamara abatazagasubiraho bakaba bashobora kutazunganirwa na leta. Eugene Mukankusi nibyo atubwira.
Abazi muri Amerika bazanga gusubira ku mirimo kubera ubwoba bwo kwandura virusi ya corona, bashobora kutazahabwa amafaranga y'ubwishingizi bw'umurimo nk'uko abayobozi muri leta n'impuguke mu by'umurimo babivuga. Abakozi bo muri leta zibarirwa bwahagaze biturutse ku ngamba za guma mu rugo kubera icyorezo cya COVID-19. Nko muri leta ya Georgia, hakurikijwe itegeko rya guverineri Brian Kemp wo mu ishyaka ry'abarepubulika, amazu akorerwamo ibikorwa bitandukanye azafungura ejo kwa gatanu. Ayo arimo hakora ibikorwa byo kogosha no kwita ku misatsi, ay'imyitozo ngororamubiri, asukura inzara n'acimanzi ku mubiri, ndetse n'amaresitora. Leta ya Carolina y'Epfo nayo yemereye abacuruzi kuzafungura ku wa mbere. Iya Texas n'iya Tennessee zavuze ko zizoroshya ingamba muri ibyumweru biri imbere. Nta n'imwe muri izo leta izaba yubahirije amabwiriza agomba gukurikizwa Perezidansi ya Amerika yatanze mu birebana no kongera gukomorera abantu bagasubira mu buzima busanzwe. Perezidansi ivuga ko ibyo bishoboka gusa nyuma y'ibyumweru bibiri imibare y'abandura virusi ya corona igabanuka.
Dushimire bagenzi bacu Eugenie na Fidel batugejejeho amakuru ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika tuyahere mu Burundi, aho leta y'icyo gihugu yahamagariye intara zose kwegeranya imfashanyo yo gutabara abantu bagera ku 30,000 basenyewe n'imyuzure. Imvura imaze iminsi igwa yujuje uruzi rwa Rusizi rugabanya Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, maze rusenya amazu, urutwara n'imirima. Eloge Welekaneza nibyo tubwira.
Imiryango yateshejwe izabo kiratse meke yaronse amahirwe yukuja kwa kindaro mu duce tutakubiswe n'imyuzura yatumye uruzi rusizi ruhuma rukarenga inkombe ubigandagaje ku murango nijoro iruhande y'ibarabara Chaussée d'Uvira rihuza umugwa mukuru w'ubutunzi w'Uburundi Bujumbura n'igisagara cha Uvira muri Kivu ya Majepfo mu buseruko bwa Republika ya Demokrasi ya Kongo. Aba bagizwe hanini n'abirimizi bemeza ko batagira icyepfo cha ruguru.
Turakenye ifungurwa ibyombo byatwawe ari byinshi ibyambagwa byaranyitse n'amazi menshi nta kintu na kimwe noneho twikorako
amazi naho twateye ibintu amazi naho yari hateye byaraba ibiharage biharage bihetseyo ibyombo byaboreyeyo nta hantu naho dufise dutse ahubwo inzara higiye kutwica n'uturi mu zindi twakuyeyo amazi ace yuzura abamenshi aha rero turagowe n'icyo tujya niza niza kutuliyo sindara kukaburimbi nkaje una giranze kwa ibiharage nateye nabamuye akamazi agera hagera iyo hejo ntoro ntiboro banguro nkuna kimwe
ehe tujye gwaha ugiyeyo age gwaha ibijumpu byari byeze ubu byose bibaye tabani byose byabaye amazi bica bibora bikanuka aha tujye gushira ahubwo emwe sinzi giye kubaho gute nyene ko ari gupfa ubu n'ukwicwa n'inzara nta kundi hariho n'ibyimbugwa twari twimburiye mu nzu bica birengerwa ko n'amazi ntizigira kepfo cyaruguru ubu ho nyene ntitugira ahantu dukika umusaya usafuri ubusahani bwose ari gihe uwajabura agasahani kamwe nibyo nukuri tugiye kubaho nabi.
Abanyeshuri nabo mu gihe cya gatatu cy'umwaka w'ishuri cyatanguranye n'aya makuba ntibikibakundiye kubandanya nk'uko uyu muyabaga byigana.
Ntabwo dushobora kujya ku ishuri kuko amakaye yaranyagiwe yaratwawe ibintu byose byatwawe n'impuzu tujyana ku ishuri zose zaraguye ko n'amatafari nakuva kuwa mbere turagana ku ishuri nago turonge ibifungurwa byiza nawo tubikura
bamwe nk'uyu mukenyezi basaba leta kubaronderera kibanza babaregeranijwemo kugira ngo birinde indwara bashobora kuhandurira
mu gihe tukiri ngaha tworonswa ahantu twoba kugira ngo baturonse ubwo buzu bwa sugumwe n'amazi meza hama ikindi gihe leta idufashe mu mugongo babonye ko amazi yaheze bakadusubiza mu zacu
mukurindira abategetsi babaye baratabara uko bashoboye. Ku munsi wa kabiri abashikanganje umutekano n'intwaro yo hagati bajanye imfashanyo umwe wese uhereye kuri arenga iyome bunyoni y'umutekano afatiye ku camukoze ko kurusha
turamire na cyane cyane abana kuko twasize bariko barayura n'ubu twasanze bariko barayura twashoboye kuronka udusuguti n'amata kugira ngo abana bashobore kuronka gahengo abavyeyi nabo nta kundi turaba turatubize mugabana ntibatwayagurire ko twaronse rero amakarato 330 y'amata bene karato 113 z'ibisuguti.
Pascal barandagiye mugenzi we w'intwaro yo hagati nawe ati
novuga mukanyi sase leta yashoboye kwegeranya ibicishije muri bwa bushikiranganyi bwo gufatara munda amatoni 28 y'umuceri ntacitazogira kugira ngo ishobore kubafata mu mugongo
urwo rukundo yarushimangije akarorero
twatanguye guhagurutsa izindi ntara kuko ibi bibabaye ko byarabaye n'ahandi abarundi rero twarafashe umugambi mbere turanawandikaho gufatana munda intara zose rero tugiye kuzikorera urutonde rw'ingene zoshikana agafashanyo kabo umwe sashoboye kugeza kugira ngo abarundi bose babafate mu mugongo.
Uko gushigikirwa uyu mufasoni ntiyifuza kukwamamwo buri gihe mu gihe cy'imvura nk'uko bikunze kuba kubaba hafi ya Rusizi buri mwaka.
Kandi tugaca dusaba ko leta yadufata mu mugongo mu kudukorera urwo Rusizi barugomere hariho ukuntu bashobora kugomera nyine amazi kugira ngo ntazoyengure kudushwaramo kandi ikindi nacyo kubera amazu menshi yabomotse turasaba ko bodufasha nk'amabati kugira ngo twongere amazi akamye twongere dusubire mu zacu nkumbure turonke ukuntu twosanura.
Imvura y'umurengera imaze iminsi igwa uretse kuyatumye n'ikiyagatanganyika kirenga inkombe amazu n'ahakorerwa ubucuruzwa hakarengerwa hayi Bujumbura no mu ntazumanuko bushyira uburengero no muri karitsiye yitwa Kajaga hafi y'ikibuga cy'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye imiryango myinshi byabaye ngombwa ko yimuka kubera amazu ari mu bidengeri. Hari amasanamu y'abahaba yabonetse ku mbuga nkoranyambaga basozwa mu bwato imbere y'ugutaha mu ngo zabo nk'uko bamengo bariko bajabutswa inzuzi canke imigezi nyezina. Hirya mu ntara ya Bubanza hitwa Kivyuka kubera imvura nyinshi nyene umuntu umwe kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze niwe amaze guhitanwa n'imisozi y'imishikano. Amabutike n'amazu arenga 30 n'ishuri rimwe byarabomotse imirimo itaramenyekana uburinganire na irononekara. Ku birometero hafi 16 uvuye mu Gatumba naho mu muji wa Uvira muri Kongo n'imiburiburi abantu 46 barahitanywe n'imyuzura mu ntango z'iyindwi. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
tuve mu Burundi tujya mu Rwanda ku mupaka uhuza umujyi wa Rubavu mu Rwanda n'uwa Goma muri Republika Demokarasiya ya Kongo aho abaturage bateye ubwoba nuko abashumba bakora magendo bashobora kuzana icyorezo cya corona kuko binjira badapimwe. Claude Ganza Munyamagana yakurikiranye iyo nkuru.
Imbogamizi abaturage dufite ni imbogamizi z'ibiraro bitatu, ikiraro cya Egide, ikiraro cya Rutayisire n'ikiraro cya Cyeto, kuko niyo ndiri y'abantu bambukiramo, ari abagenda ari n'abagaruka. Aho umuntu anyura ni naho magendo inyura.
Uyu numwe mu batuye mu mudugudu wa Rurimbo mu kagari ka Byahi mu murenge wa Rubavu, atuye muri metero nkeya cyane uvuye ku rugabano rw'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri ibi bice uhasanga ibiraro byinshi ndetse bimwe byegeranye cyane naho abasirikare barinda umupaka bari. Abatuye aha bakavuga ko ushaka kwambuka no kwambutsa ibintu mu buryo bunyuranyije n'amategeko anyura kuri aba bashumba bafite ibiraro mu mpaka neza.
Usanga poste y'abasirikare nkaha ahindiye, hakabamo nka distance ya kilometero cyangwa metero 800, noneho ha hagati n'abashumba baba nibo bakorana nabo, baratumwa bakishyurwa, noneho ukagira ngo baragira zanga ariko mu byukuri atarabi nka barimo kubera kandi kazi.
Haba hari imikoranire cyangwa se nk'akagambane bagirana na bamwe mu basirikare ku buryo babikora babifatanyije cyangwa se abasirikare babiza bakabireka?
Awamenya, ariko mu bigaragara distance yonyine ibirimo hagati irahagije ku mushumba yanabikora wenyine.
Ikigaragara cyo nuko ngo haba hari igihe areba umusirikare kujisho akamuca muri humye akambutse umuntu. Rimwe na rimwe n'abashumba ubwabo twakwicara bakigamba nabo ngo niyafande runaka uhari. Byumvikane ko uko baba bakorana nibyo twebwe tutamenya biratubangamiye. Cya mbere yuko ari nayo ndiri y'urumogi yo kandi bari abashumba bamaze gufata ari amafaranga ibiyobyabwenge ugasanga muri karitsiye twabuze amahoro.
Aba baturage bemeza ko aba bashumba banashyizeho ibiciro bizwi byo kwambutsa abantu badashaka guca mu mipaka yemewe.
Byabanje ari ku 5,000 mbere y'icyorezo cya corona. Birazamuka nk'amakuru dufite ubu ngubu nuko kwambutsa umuntu byageze ku 20,000.
Aba bashumba baza baje muri business yo gucora, ugasanga ahanini tubazwa amakuru ibyo tutazi. Abo babakoresha babazi ibyo bakora byabazanye. Buri munsi bafatwa bacuye urumogi, bicaguwa n'ibindi n'ibindi, ni nabo bakora urugomo n'ubujura muri aka gace.
Abaturiye uyu mupaka bavuga ko impungenge ari zose, cyane cyane muri iki gihe ibihugu byinshi ku isi n'u Rwanda by'umwihariko byugarijwe n'icyorezo cya virusi ya corona cyanamaze kugaragara mu mujyi wa Goma.
Abantu ubona baducaho umusiko n'ibyurukanse no kumanywa na nijoro, twebwe nk'abaturage ikintu kidutera ubwoba twibaza ni igihugu cyagaragayemo corona virus. None usibye n'icyo hari ikindi kibazo kiba gikomeye, usanga benshi bakama bagatanga amata muri Kongo. Mu gihe kamera umuntu ari we uhereza bazana kabido nawe urebe iriya eshanje, hafi nk'abaturage no tukavuga ngo turabangamiwe twanakwandura mu buryo tutazi.
Aba baturage babwijwe irya Amerika ko gutandukanya umushumba nyawe n'uwiyita umushumba bigoye, bagakeka ko nabanyiri nk'ari inyungu babibonamo kuko n'abagaragaye guha amakosa batabirukana.
Nk'urugero umugabo bita Egide, uwo bita Rutayisire, yugerageje kubabwira ati ko mbona hari urujya n'uruza rw'abantu hano muri ibi biraro byanyu, ni ukubera iki? Arakubwira ngo bose ni abashumba banjye, nta n'ubwo babaza barabanjuje. Twabibwira n'ubuyobozi bw'ibanze, babwira bashebuja, bashebuja bakavuga ngo barabirukana, ariko tukazategereza ko babirukana tukabihebe.
Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buhakana iby'uko aba bashumba baba bambutsa abantu mu nzira zitemewe. Umuyobozi wungirije w'akarere ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Madame Ishimwe Pacifique avuga ko ntaho kubanyuza babona kuko inzego z'umutekano ziba ziri maso.
Abashumba nta bushobozi bafite bwo kwambuka kuko umupaka urarinzwe, hari inzego z'umutekano. Bira ngo kandi n'uwagerageza guca muri bumwe wenda keretse uwaba arimo kuza, kuko abo ni bo twakiri. Ashaka kuza yumva ko kubera ko yagiye mu buryo butemewe n'ubundi hari abagenda bo ntabwo nzi ngo bashaka kunyurayo, kandi utashye nyine niwe duhita tubona, kuko we duhita tumushyira no muri quarantine site ngo dukurikirane, kuko aho bavuye ntabwo tuba tuhizeye.
Uyu muyobozi avuga ko hari abantu hafi 60 bafashwe bambuka mu buryo butemewe n'amategeko bajyanwa ahagenewe kwakira abaturuka hanze bakahamara iminsi 14.
Barafatwa bazanwa kuko n'ubundi baba baturutse hanze. Abamaze kurangiza iminsi yabo bagera muri 58.
Bari barinjiye
ibishinzwe byabo bikorindaki, hanyuma bakagira uko babazwa n'inzego zibishinzwe ko baba bakoze icyaha, hanyuma bagataha.
Kubwo abaturiye uyu mupaka, hari hakwiye kongerwa abasirikare barinda umupaka mu rwego rwo guca akavuyo n'akajagari kaboneka
hagati. Nta magari cyane kusanga habereye aho. inzego wenda z'umutekano kundi kuntu baharinda ariko kugera ku musirikare ni kuri cyane kibazo cyo mu mpaka kuko niwe bakorana n'abari abantu bambutse ibintu kizaba gikemutse tusigara none umutekano nunanirana tubaze
Claude Ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa radio rya Amerika.
Nshuti mwese namwe bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika, ibikorwa byo kwiyamamaza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu Burundi bizotangura ku munsi wa mbere w'indwiza. Ijwi rya Amerika rizokwegera umwe wese mu bakandida bazohiganira ico kibanza kugira ngo atubwire imigambi ngendegwako yipfuza kurangurira abanyagihugu mu gihe igira amahigwe agatorwa muri ayo matora ategekanijwe ku igenekerezo rya 2020 ry'ukwezi kuza kwa gatanu. Ijwi rya Amerika rirateye akamo rero abanyepolitike bose uko arindwi kwitabira ico gikorwa co kumenyekanisha ku radio yanyu imigabo n'imigambi yabo. Namwe bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika turabatumiye kugira ngo muzoturungikire ibibazo n'ivyifuzo mushaka gushikiriza abanyepolitike. Turabashimiye.
Burundi kwiyamamaza kw'abateganya kuzatanira umwanya w'umukuru w'igihugu kugiye gutangira mu rwego rwo kumenya ibizakurikizwa muri uko kwiyamamaza. Ijwi rya Amerika ryaganiriye na Vice President wa mbere w'Burundi Gaston Sindimo ari nawe uzabahagarariye ishyaka UPRONA muri ayo matora. Yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Twebwe rero n'abanyi bariho murabona yuko intonde zirabaze kwemezwa mu ntara zose mu makomine yose bwose ni UPRONA uzo kwitoza mu nzego zose z'igihugu. Kuvuga rero twebwe kuri umunsi tumeze neza asigaye byasenye.
Hari makenga canke intambamye muba mufise muri iki gihe mu mugambwe UPRONA muzoserukira?
Twebwe kuri umunsi mwabasenye UPRONA nta ntambamye ubwo twatanguye mu 2015 niko tukimeze. Abadasigana cyane cyane inzego z'umugambwe zirafatanye mu nda kugira ngo bitegure amatora y'2020. Ibyo twagize kandi turashima Imana ko yabize ushobozi bwa tubishyigikiye.
Muri iki gihe mu mugambwe UPRONA hari indyane zikomeye aho igice cy'umugambwe kitemewe na Leta y'u Burundi eka kitemewe n'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati catangaje ko kizoshigikira umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ivyo mwebwe ntibateye amakenga?
Ndege umuntu ababesha asubira kuvuga ibingo mugabo asikana UPRONA umugabo asikana UPRONA na mahoro mazima nta gice nta cya kane nta cya munani umugabo asikana UPRONA uri umwe uko usanzwe uri umwe nta wundi azokwita umugabo asikana UPRONA. Abo rero na bafise inambu yo kwita umugabo asikana UPRONA. Ivyo rero ni uburenganzira bwabo roba uri umunyamugambwe ukuri umugambwe ukavuga ati ngiye gushyigikira umugambo w'ubumwe nuko uba wawuvuyemo kera.
Ibyo ntibishobora gutuma ukuntu umugambo wanyu uza kwigenza amatora amajwi mu Burundi acagabanuka akizera ko kuronka intsinzi kakaburiramo?
Nimba twari twiteze kuri abo ayo majwi turayabura kuko twebwe nta bwoba na bumwe kuko abo dusanzwe tubazi bamyuko n'ubaruko nta ngorane.
Ikintu mwibaza coba gituma indyane zitavana ku mugambwe UPRONA izihe?
Ibirarane by'inzibona ishare gusa nta bindi.
Ikintu mubona coba giteye amakenga muri iki gihe hari indyane cyane cyane hagati y'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi n'urwaruka rw'umugambwe FNL, izo ngorane n'indyane zamazabaye gutara mu mitwe ntibishobora gutuma igikorwa cy'amatora reka amatora buca atangura mu kwezi kwa gatanu atazo kwizerwa n'abantu benshi?
Bereyeho nk'abarongozi nicyo bisobanuye tubereyeho twe barongozi kugira ngo tume twa mama aho abashamiranye n'ibyo uri kumva igasa barongoye umugambo babitegeka nibajya banywanyi b'umugambo wo hasi batinya yuko ejo bashobora kuba batari muri ibyo bibanza bagaca bagira uko babishatse ko njye namaze kuvugana n'umukandida wa CNDD-FDD akaba ari umwe mugambo CNDD-FDD nawe wa munyanga mukuru arabaha arababwira uko bigenda mugabo ega hariho abanywanyi baba indisipline bagize ibyabo twebwe abo rero baba bashaka gutwisha imigambo yabo cyangwa bashaka gutwisha imigambo yacu kuko nta tegeko riba rihawe n'umukuru w'umugambo mugenzi n'ibindi. Ikibazo tubona ni uko hariho abajejwe intwaro bamwe bamwe cyangwa abakozi ba leta bamwe bamwe hagukorera leta usanga baje gukorera umugambwe ivyo nje vyononera igihugu ugasanga habuze gihanura habuze kiremeshe ikindi tubona cyo intambamye ni wa mugwi seni uko uyo mugwi seni tuguma tubwira umwanya wose yuko ukwerekana ingene uzoshiraho mu bita abazoja mu biro byitora uko babari batanu amategeko nayo akavuga yuko umugambwe imigambo ubutandukane bw'imigambwe ubuteza kuboneka muri abo batanu ni ukuvuga rero hari imigambwe itatu ifite abanywanyi cyangwa ifite indonde mu gihugu cyose yoba iya mbere iyindi ikajyamo ibiri bisunze aho bamwe bamwe bazaba bakwiye gusumba abandi yambo niho amatora azogenda neza atawufise akarengangamuhogo uwutsinze agatsinda abarorerezi b'imigambwe babibonye abagarikiye amatora y'amavitora babibonye hamwe baza kubara inkuru babonye
muravuze imigambwe itatu yoba ikomeye umugambwe wanyu ipona uhagaze hehe muri abo bakandida bose indwi bazohiganwa
imigambwe itatu ikomeye no mvuze yuko iyi imigambwe idakomeye tufate yuko yose ikomeye mugabo hari imigambwe yashoboye kuronka intonde mu makomine yose iyo ni CNDD-FDD ni IPRONA na CNL yari n'iyindi rero itashoboye gukwiza hose iyo rero sinuvuga yuko yoronka zoza zidahindagura bivanye n'ahantu ahandi kuko uno munsi urabona abarongo umugambwe uri ku butegetsi bamaze kugira intonde zazokora mu mabiro y'amatora cyangwa ugasanga abasisi bamwe bamwe bakajya mbere ku bakuru imigambwe yacu bakavuga ati nimumpe amazina y'abantu bangana gutya ika sinova mumana gutya turazi amabiro y'amatora angana gutya twebwe nibatubwire tubategurire kuri biro y'itora imwe imwe yose ku buryo dutsinze bose barorera dutsindwe ab'iwacu barorera niyo byotanga umwizero mu matora turi turategura
muri iki gihe ukuntu ibintu byifashe murabona ko muri ayo matora igihe muzajyamwo ku itariki ya 20 ukwezi kwa gatanu ibizoshikirizwa n'uyu murwi seni ibyavuye matora muzovyemera mwihweje ukuntu ibintu byifashe muri iki gihe
uno munsi nta gatotsi kandi niyo tubona twebwe tuzovyemera hanyuma mugabo sinovuga ngo tuzokwemera namwe kubivuga ngo navyo tuzokwemera ukuvuga nuko nuba niteguye kutavyemera twebwe rero tuzovyemera mugabo tukakebura uyu mugwi kushiraho ivyo vyose bituma abantu bose bavyemera
hari akunda gutangaza ko mu gihe cyose yabaye amatora mu Burundi imigambwe ibona ko ifite abanywanyi bake ica iyo nkora ikavuga ko amatora yibwe mu gihe ayo matora yoba nk'uko bitekanijwe ku igerekezo rya 20 ry'ukwezi kwa gatanu ibizo byavuyemo rero mwebwe uzavyemera
twebwe tuzovyemera njye bituma tubwira seni kugira ngo n'abandi batovyemere ni ukubwira ngo ikinyoma gikubitijwe ahashashe babishyiriho abarorerezi babo batsindwe dutsindwe se dutsinde babura
umugambi mumfise inyuma y'amatora n'uyuhe mu gihe mutotsinda ayo matora
igihe tutotsinda ayo matora twokwitegura gutsinda ayandi
mu myaka itanu izokurikira
mu myaka indwi izokurikira numva tutashoboye gutsinda ntituzoresha ntituzohesha kuko politiki imeze tuzotuma dukora uko dushoboye kose kuri umugambwe witegura amatora yandi yakurikira
muri iki gihe Burundi ujya gukoresha amatora hariho abantu batari bake bafite amakenga ko ikiza cya corona coronavirus bita covid-19 gisizikaje isi yose gishobora gutuma ayo matora abamo intambamye ugasanga nk'umuntu yoba yanduye uwo mugera awandukije abantu benshi kuko bazokoranira mu bibanza byinshi aho ije mwebwe nk'umutegetsi kuri uyu Murundi ntibateye amakenga
twe nta makenga dufise kuko turafise ibombe ya corona hari abandi bafise amabombe yo guhonya abantu twe dufise amabombe ya corona yo guhonya corona hanyuma twebwe ikindi bamenya ni uko isabwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu tuzobikurikiza hanyuma abatora umwe wese azogenda gutora ukwiwe ntabyo kugerekeranya cyangwa guhekeranya tuzobwira ukuntu bose batora wari umutekano atangorane hanyuma twe nibaza yuko gushwura umunsi imana yacyadukinze icyo kiza cya corona naho hariho abagwara cyangwa abagira gute tugashimira n'imana kubona abari bagwaye barakize aramahoro
muri iki gihe mu minsi iheze mu minsi ibiri iheze hari urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta kira Burundi rwitwariye seni ruvuga ko uyo murwi ushobora kutuma amatora atagenda neza ivyashikirijwe n'urunani kiramwe bwe mu bivuga kuri
tiye bivuga ko twatutengeje rugero kuko nabo tuzohiganwa kandi urumva ivyo bavuze bibigaho nyene etwe twifuza kuvuga ibyo twetwe imana ku bwacu
umugambwe uba ubateye ubwoba muri iryo higanwa ririmo imigambwe nk'indwi n'inkuyuwe
kebe iyo twogira ubwoba ntayigana twojamo nta n'umwe duteye ubwoba iyo twiteguriye guhiganwa n'uwo ari we wese uribuka mu 2015 mbwira abarundi yuko ubutegetsi bukurirwa mu kazi k'amatora ubutegetsi budakurirwa muri barabara nyibaza yuko abarundi bazabikora hanyuma twebwe ntabwo wadufise n'umugambwe n'umwe ikaboreka tugahiganwa tuhiganwe neza atangora
ayo matora azoba mu gihe abarundi batari bake bataye ingo zabo bari mu buhungiro mu bihugu bitandukanye byaba ibisangiye imbibe n'u Burundi canke hanze y'igihugu hariho n'abanyapolitike bari hanze batashoboye gutahuka ayo matora ku bwanyu azokwizigirwa
bo birababaje kubona tugize amatora hari abanyapolitike bari hanze urumva abo bari hanze ntibabakira abanyapolitike politiki ntishobora kuyikinira hanze politiki uyikinira mu kibuga uri hanze y'ikibuga ntishobora gukina politiki ngo uyikunde nayo bagiva kera nabo bibiye akabangava kera abari hanze rero bazovuga baruhe politiki azotambira bayikinire muhira politiki iri hanze ni nko ku rukino rw'umupira w'amaguru nayo vuzova kera abakinnyi b'umupira w'amaguru bariko barakina igitsindo gitsindura indani nawe uzoba uri kuri bande turusha ajya hanze ugafata umupira ukawushyira mu igori ntibyandikwa kuko uri hanze iyo tutasaba yuko abo bose bazi abandi nabo bahunze bagize nde si ubwa mbere abarundi bahunga cyangwa bagira hanze cyangwa amatora aba abarundi bari hanze nta kundi iyo bizaba twifuza yuko duhindura ibintu kugira ngo tutazosubire guhunga umuntu n'umwe
mu gusozera icuka cya politiki mbona cifashe gute mu myaka itanu heze nko mu kwezi kwa kane muri iki gihe hari uruhagarara rukomeye cyane rwose mu Burundi ibintu mbona byifashe gute ayo matora azoba mu mutekano
nuko umukuru w'igihugu cyacu Petero Nkurunziza yabisize abarundi nuko twifuza gutegura amatora abarundi bazokwama bayibuka mu buzima bwabo nuko twifuza gutegura amatora amakungu azotanga twifuza gutegura amatora atarimo agatosi twifuza gutegura amatora arimo amahoro n'umutekano naho zibana ziza kuba gukoranya amahembe mu bwego tuziriho dushoboye kose tubumbatire amahoro n'umutekano n'iby'agatangaza kubona tubwira tuje muri kampanyi atangorane ziri mu gihugu atautera umusongo wundi naho bo hasi babigira mbwabo urabona ko ari ku rugero rushimishije ku buryo n'izimoneka rimwe dushaka rero n'aya matora uko atangaza abarundi n'amakungu
kandi abasabe mugire icyo mushikirije abarundi muri rusange ijambo mushikiriza abarundi muri kigeneri
ubwa mbere tubanza gushimira abarundi ubwa mbere ngiye nk'ikiganiro cyangwa cy'umukuru w'igihugu kuko imyaka itanu twayikoranye neza cyane rwose mu cyizere kandi mu bumwe mu budasa bwacu icyo ni cyambere cya kabiri ndashaka kubakeza ingene twitegura amatora azira injyana z'amacakubiri n'aho abashobora kuba bashaka kubishyiramo icya gatatu ndashaka gushimira abarundi ko bashyize umutima mu nda ndashimira cyane cyane abadasigana bo atabihuhusi byabashyiye umutima naho abasha nk'abandi bivugisha yabo barazi ijambo ry'umukuru w'umugambwe kandi baramaze kunyungura yuko umukuru w'umugambwe umugambwe atari umuntu mugabo umugambwe ari abantu bose
Gaston Sidimo vice perezida wa mbere Burundi murakoze cyane rwose ku kiganiro mwahaye radio Ijwi ry'Amerika
namwe murakoze cyane rwose Imana ibahezagire
Nshuti muduteza amatwi ndabashimira ko mwahisemo Ijwi rya Amerika mbararikira gukomeza gukurikira amakuru yacu arambuye Samuel n'igice reka nshimire n'abagenzi banjye bamfashije gutegura amakuru aho baherereye mu ngo zabo ye ndi Jeffrey Mutagoma amahoro kuri mwese